ya here yarusha muri Tanzania kuri uyu wa gatanu muri Senare ya Afrika ijejwe gateka kazi na muntu harasomwa ingingo ya nyuma mu rubanza rw'umunyarwanda kazi Victoire Ingabire atavuga rumwe na leta y'u Rwanda rwari rwashizwe mu mwiherero mu mpera z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uyu mufasoni yitwa yavuga ko agateka kiwe kahonyanzwe kandi ko afungiye ubusa haheze imyaka irenga indwi. Leta y'u Rwanda iheruka kwikura muri iyo sentare. Inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Urubanza rusomwa kuri uyu wa gatano rwari rumaze amezi umunani mu mwiherero kuko rwari rwaburanishijwe ijya nyuma mu mpera z'ukwezi kwa gatatu. Icyo gihe ababuranira umufasoni Victoire Ingabire babwiye sentare ya Afrika ijwe kubahiriza agateka kazi na muntu kw'imyaka hafi umunani igira ihere afunzwe bidakurikije amategeko. Babwiye sentare ko ibyaha byose yagirizwa atabo bifatiye ahubwo ko hari abantu bategetswe kumwagiriza bakamu remenaliriza n'ibigira nkana kwakorana n'imigwi y'abagwanya leta y'u Rwanda. Bongeye babwira abacamanza ko hariho icaha kimwe Victoire Ingabire yagirizwa gikunda kwagirizwa umuntu wese avuze ivyo leta y'u Rwanda idashaka. Umufasoni Maître Caroline Bussman ava mu gihugu c'u Burundi yavuze ko ico caha ari minimisation du genocide mu gifaransa canke gufovya genocide mu kinyarwanda. Ibindi vyaha uwo mugore yagirizwa no gukorana n'umuhari witwaje ibigwanisho ugwanya leta FDLR hame no gushaka gushiraho yindi migwi y'abagwanyi kubiba amacakubiri kubafise ivyimviro ihonyabwoko canke ingengabitekerezo ya genocide nkuko Maître Gatera Gashabana yabivuze mu majambo yiwe.
Bono kuba hari byemezo inkiko z'u Rwanda zafashe zo gufunga uwo tuburanira imyaka ndumva ari 15 mu gufata ibyo byemezo hakaba principe nyinshi zitubahirijwe kandi biri muri competence y'uru rukiko. Umuntu yarizwe wenda ibyo byaha amategeko usanga adafite precision zihagije. Umuntu agera imbere y'umucamanza cyangwa imbere y'umushinjacyaha kubera wenda hari ikintu yavuze ariko atazi neza mu itegeko niba icyo kintu kiri bien defini n'itegeko, kandi hakaba niriya n'uburiya burenganzira bwa liberté d'expression ntabwo bari afite atekanye bihagije kugira ngo yiregure.
Urundi ruhande rwa leta y'u Rwanda ntirwashimye kwitaba mu manza zose mwike tu Rwanda rwanditse umunsi umwe imbere y'uko rubanza rwumvirizwa ijya nyuma rwavuze ko impamvu nyamukuru yo kutitaba ari uko byagaragaye ko hari abantu bagirizwa ibyaha by'onyabwoko yakorewe abatutsi muri 1994 canke abahunze ubutungane bahabwa ijambo n'iyo sentare. U Rwanda mbere rwaciye rusinyura amasezerano aho uburenganzira abanyagihugu ku giti cyabo canke amashyirahamwe yigenga kwitwarira ibirego muri iyo sentare. Uwotwari iyo sentare ya Afrika ijuru agateka kazi na muntu yabwije ijwi ry'Amerika ko ivyo birego vy'u Rwanda ataho bifatiye. Abaharanira agateka kazi na muntu nka Maître Donald Deya atwara urunani rw'abashingwamanza muri Afrika avuga ko u Rwanda rwahombye akaryo ko gushikiriza ibyo rwiyumvira.
Nafikiri kwamba mwanasheria wa serikali alifanya kosa.
Ati twebwe tubona ko u Rwanda n'uburuburanira batabyifashemo neza byari kuba byiza baje bakagira icyo bashikiriza muri sentare nimba ari cyo banka canke bahanura byari kuba byiza bivuye mu rubanza aho kubivugira hanze mu nyandiko. Amategeko avuga ko urubanza rubwirizwa kubandanya naho urubanza rumwe gukwanka kwitaba. Tubavuga ko leta y'imyaka akaryo keza ko kugira icyo ivuga kuko ingingo izosomwa kandi n'u Rwanda rubwirizwa kwishyira mu ngiro uko biri kose.
Serikali ya Rwanda
mu bacamanza 11 biyo sentare nyafrika yubahiriza uburenganzira bwa muntu harimo umwe w'umunyarwandakazi Madame Mukamuriza Marie Therese. Ubu ntigeze asasa mu rubanza na rumwe wa Victoire Ingabire kuko bava mu gihugu kimwe. Bitekanjwe ko iyo sentare ivugaho ihagaze kuri uyu wa gatanu kwifungwa rya Victoire Ingabire ryabonyanza agateka kiwe canke ko katahonyanzwe. Madame Victoire Ingabire ubamaze imyaka irenga indwi afungiwe mu Rwanda yafashwe atabwa muri yombi mu mwaka w'2010 atahutse mu gihugu inyuma y'imyaka 17 yaramaze hanze. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.